radijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radijwi rya Amerika mu Burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe nshuti muduteze amatwi, ndi Jeffrey Mutagomba suhuza mbahe ikaze makuru ya kakanya. Ingingo z'ingenzi muri Tanzania, nzego zishinzwe gucyura impunzi z'Abarundi zirateganya kuzaba zafunze burundu inkambi ya Nduta mu kwezi kwa cumi uyu mwaka.
Tugomba kwirukanwa ku mugaragaro Tanzania tego. Inkurikizi ya mbere ni uko hari abantu bazoba ngaha bagataha Burundi bagashika bicwa.
Abo uwo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi mu nkambi ya Nduta muri Tanzania. U Rwanda rukomeje gushinja leta ya Kongo gushyigikira umutwe w'inyeshyamba za FDLR urwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aha amatora y'amajonjora ageze arerekana ko Joe Biden na Donald Trump aribo bashobora kuzahangana nanone mu matora ya nyuma y'umukuru w'igihugu. Naho Ubutaliyani bwatangaje ko bwahagaritse abantu 12 bari mu bwato bwihuta bagerageza kwinjira mu gihugu bavuye muri Tunisia. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato, ntimujye kure. Amakuru ku ijwi rya Amerika tohere kwavugwa hirya no hino. Dutangiriye muri Senegal, abanyapolitiki batavuga rumwe na leta barashinja President Macky Sall gutinza ingengabihe y'amatora y'umukuru w'igihugu Frederic Nkundikije. Nibyo tubwira.
Ivyo biego bishikirijwe inyuma yaho sentare nkuru y'igihugu ifata ingingo ivuga ko umugambi wari washikirijwe na Perezida Sall wo kwigiza inyuma amatora uteye kubiri n'amategeko. Mu ndwi iheze, Perezida Sall yaremeye ko azokwahiriza iyo ngingo, aca atangaza ko azoshikiriza ikirangaminsi mu maguru masha. Imbere yuko Perezida Sall yemera iyo ngingo y'inama nkuru ijejwe ibwiriza shingiro, yararemerewe cane n'abanyagihugu biwe ndetse n'amakungu. Inyuma yaho ingingo yari yafashe yo kunguruza ikiringo c'amatora yari yategekanijwe kuba ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa kabiri itereye akajagari mu gihugu. Iyo ngingo yari yatumye haba uruhagarara rukomeye mu gihugu n'imyiyerekano y'urutavanako. Nyamara gushika ubu itariki nshasha igihe amatora azotunganirizwa ko ntiyatangazwa. Ibyo biratema kenga bamwe mu banyapolitike batangiye gusaba ko ayo matora yotunganywa imbere y'uko kiringo cha Perezida Macky Sall ku butegetsi kirangira ku igenekezo rya kabiri y'ukwezi kwa kane. Abanyapolitike 16 kuri 19 bariko barahigarira ikibanza cy'umukuru w'igihugu basohoye urwandiko bashikiriza amakenga bafise ko na gushika ubu Perezida Sall atarashyira mu ngiro ingingo yafashwe n'akanama kajejwe ibwirizwa shingiro.
Frederic Nkundikije tuvanye muri Senegal tujyane mu Butaliyani, naho bwatangaje ko bwahagaritse abantu 12 bari mu bwato bwihuta bageragezaga kwinjira mu gihugu bavuye muri Tunisia.
Igipolisi kivuga ko abantu bakaruhariwe mu rudandaza n'imurwa ry'abantu bariko bagerageza kwinjiza mu bihugu bya Buraya abantu 73 mu buryo buteye kubiri n'amategeko bakoresheje ubwato bwihuta cyane. Abadereva b'abahinga bakoresheje ubwato bwihuta cyane hagati yo mu kwezi kwa gatandatu no mu kwezi kw'icyenda mu mwaka uheze. Icyo gihe batwaye abantu bise ko bari mu rwego rwo hejuru bakabakura mu gihugu cya Tunisia batwaye mu gisagara cya Marsala mu izinga rya Sicile mu Butaliyano. Abatunganije urudandazwa n'imurwa ry'abo bantu batwara abantu bangana na 20 mu bwato igihe cyose bajabuka ibahari Mediterane bakarihisha amadolari 600,500 y'Abanyamerika ku muntu umwe umwe nk'uko bitangazwa n'igipolisi cy'Ubutaliyano.
Igisirikare cya Israel ku ruyu wa gatatu cyatangaje ko cyagabye ibitero by'indege z'intambara mu majyepfo no mu majyaruguru y'intara ya Gaza. Ni nyuma y'umunsi umwe gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanze umwanzuro w'inama ishinzwe amahoro n'umutekano ku isi yose isaba ko imirwano yahita ihagarara. Fidel Niyongabo.
Inteko z'igihugu cya Israel zatangaje ko zishe abagwanyi batari bake b'umugwi Hamas mu bice birimwo akarere ka Khan Yunis mu bumanuko bw'intara ya Gaza. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu uyobowe n'umugwi Hamas kuri wa gatatu bwatangaje ko abantu 118 bishwe mu kiringo cy'umunsi urangiye. Ubwo bushikiranganji bwatangaje ko abanyapalestina bamaze kwicwa ari 299,313 mugihe abandi barenga 669 na 333 bakomeretse mu ngwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas yatanguye mu kwezi kw'icumi mu mwaka urangiye w'2023. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU Linda Thomas Greenfield yavuze ko ingingo yateguwe n'igihugu cya Algeria isaba ko ingwano mu ntara ya Gaza ihagarara bidatevye kandi atabivanje gusabwa. Algeria yashikirije ubwa mbere rwandiko urwego rujejwe amahoro n'umutekano ku isi ahizindwi zitatu. Itora kuri urwo rwandiko ryarateteshejwe kugira bihe umwanya ibiganiro. Mu kiringo cindwi zitari nke Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Misiri, Qatar na Israel zaragize uruhara mu biganiro bitoroshe bigenewe kurekura abagizwe imbohe bose no kongereza agahengwe mu ntambara iri hagati ya Israel n'umugwi Hamas.
Umuryango w'ibihugu by'Uburayi kuri uyu wa gatatu yumvikanye rero ko ku bihano bishya igihugu cy'u Burusiya kigomba guhabwa. Ibyo bihano bigenewe ibigo by'ubucuruzi n'abantu bashinjwa gufasha u Burusiya mu bitero ubugaba kuri Ukraine. Nanone Fidel Nyongabo.
Iyo ngingo y'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya ihuriranye n'imyaka ibiri irangiye u Burusiya butanguye ibitero muri Ukraine, ariko itariki 24 y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2022. Ifashwe kandi iminsi mike y'inyuma y'urupfu k'umunyapolitiki atavuga rumwe na Leta y'u Burusiya Alexei Navalny. Ububirigi buyoboye muri iki gihishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya rigizwe n'ibihugu 27 bwatangaje ko ibihano iryo shyirahamwe yafatiye u Burusiya ari bimwe mu bikomeye cyane rifashe. Abaserukira iryo shyirahamwe bose bumvikanye ku ngingo yo gufatira ibihano amashyirahamwe n'abantu ku giti cyabo bagera ku 200. Batangaje ko amashyirahamwe atari make akora imirimo y'ubudandaji y'Ubushinwa abonwa ko afasha u Burusiya nayo nyine yafatiwe ibihano. Ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya ryarafatiye ibihano u Burusiya inshuro zitari nke kuva perezida wabwo Vladimir Putin ategetse inteko ziwe gutera Ukraine. Ivyo bihano vyashimikiye cyane cyane ku bisata bijanye n'amasoko ntanga nguvu, amabank, ubutare bwa diamant hamwe n'amashyirahamwe akora mu by'ubudandaji. Ivyo bihano kandi vyaratumye amatungo y'abategetsi b'u Burusiya ahagarikwa kandi badashobora kwemererwa kugira ingendo mu karere k'Uburaya.
Ukomeje kumva radio y'u Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turi no kuri internet kuri www.radio.com naho ku mbuga mpuzambaga za YouTube, Instagram, Facebook na X. Mudusange kuri VOA radio yacu mukanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Inama ishinzwe amahoro n'umutekano ku isi y'umuryango w'abibumbye hejo kuwa kabiri yafatiye ibihano abantu batandatu ibashinja guhungabanya umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Fidel Niyongabo nibyo atubwira.
Abafatiwe ibihano n'umusirikare w'intwazangabo w'itete rya General wo mu mugwi FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda Apollinaire Hakizimana, barimo kandi abasirikare babiri bakomeye bo mu mugwi urwanya ubutegetsi muri Uganda Allied Democratic Forces, barimo uwitwa Ahmad Mahmoud Hassan, abandi numuvugizi w'umugwi M23 urwanya ubutegetsi bwa Congo Willy Ngoma, umuyobozi w'umugwi w'abamayimayi CNPSC William Amuri, hamwe n'umuyobozi w'umugwi witwaje ibigwanisho twigwaneho Michel Rukunda. Ibihano abo bantu bafatiwe byashizwe habona mu nama yihutirwa y'urwego rwa ONU rujejwe kubagiza amahoro n'umutekano ku isi, aho u Rwanda rwadomwe ku rutoki ko rufise uruhara mu ruhagarara ruri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Robert Wood ni intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe ONU. Robert Wood agira ati:
Rwanda must end its support to M23.
U Rwanda rugomba guhagarika gufasha umutwe wa M23. Rugomba kuvana igisirikare cyarwo ku butaka bwa Congo. Rugomba kandi gukura bidatinze misile zirasa indege zayo muri icyo gihugu. Hari amakuru yizewe yerekana ko u Rwanda rwarashe indege z'igisirikare z'umuryango wa ONU zishinzwe gucungera umutekano zikorera muri Congo zizwi ku izina rya MONUSCO.
Robert Wood yasabye kandi amakungu gufata ingingo zihutirwa zigenewe guhagarika ingwano muri Congo no kugabanya imishyamirano hagati y'ico gihugu n'u Rwanda. Ivyo bihugu vyombi biragirizanya uruhara mu guhungabanya umutekano hagati yavyo. Ishyirahamwe ONU ku munsi wa kabiri ryasabye miliyaridi 2 n'imiliyoni 600,000 y'amadolari agenewe gufasha abanyekongo miliyoni 9 bageramiwe kurusha abandi muri uyu mwaka. Muri rusangi hari abantu miliyoni 25 bakeneye imfashanyo muri Congo.
Fidel Niyongabo hagata umutwa wa FDLR rwanya leta y'u Rwanda ukabufite birindiro mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo urahakana makuru avugwa n'abayobozi b'u Rwanda ko ariyo soko y'umutekano muke mu karere kuri uwo mutwe amahanga avuga ko ashyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kongo hatabaho ibiganiro ku mpande zihanganye nta mutekano urambye ushobora kuboneka Jimmy Shukrani bakomera
Ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo kiri mu byari ku isonga mu byaganiriweho mu nama yahuje abakuru b'ibihugu by'akarere ya Addis Abeba mu cyumweru gishize ni gihe abakuru b'ibihugu na za leta bari mu nama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe abo bategetsi bumvikanishije impungenge bafite ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo uterwa n'imitwe y'inyeshyamba Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko umutwe wa FDLR utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe udateye impungenge abanyarwanda gusa ahubwo na karere kose muri rusange Bwana Kagame yahakanye ibivugwa ko we n'igihugu cye batari inkunga umutwe wa M23 ahubwo yakomeje yumvikanisha ko ibibazo by'abanyekongo ari ubuyobozi bwabo bwite kuko budashobora gukemura ibibazo by'abaturage nk'uko bikwiye Uretse Perezida Paul Kagame abayobozi batandukanye b'u Rwanda barimo na Alain Mukurarinda umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda basobanuye aho babona umuzi w'ikibazo cya Kongo
ntabwo wakwirengagiza ko hari mu mutwe umwe wifuza guhungabanya umutekano mu Rwanda ntabwo wakwirengagiza ko warengeje no kubyifuza urabikora ntabwo wakwirengagiza yuko mu mwaka ushize guhera mu kwezi kwa mbere kugira mu kwa gatandatu mu Rwanda harashwe ibisasu bigera kuri bitatu mushobora kubyoherwa ntabwo wakwirengagiza ko izo ngabo za FDLR zateye muri 2019 zikaze Musanze zikica abantu
ku ruhande rwa Congo Perezida Antoine Felix Tshisekedi we yemeza ko intandaro y'ibibazo by'umutekano muke mu gihugu cy'u Rwanda Ibi yavuga ko bihera ku bufasha iki gihugu gishinjwa ko gihinyeshyamba za M23 zirwanya leta ya Kinshasa izo nyeshyamba kuri ubu zimaze kwigarura uduce twinshi two mu teritwari za Rucuru Masisi ndetse na Nyiragongo ubuyobozi bw'umutwe wa FDLR utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ku ruhande rwawo uvuga ko iby'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda na leta ye babashinja nta shingiro bifite Bwana Kirengoma n'umuvugizi wa FDLR
nka FDLR kongeye kwamagana kwivuye inyuma ko urwitwazo rwo gukomeza kuvuga FDLR ko ariyo nyirabayazana bibazo bigera muri kano karere atari byo ahubwo leta y'u Rwanda iteka iyo bayitegetse gukura ingabo zarwo muri kano karere no gukomeza gufasha M23 aho itagerageje kubahiriza ibyo isabwa ahubwo ihita isimbukira mu kuvuga ko FDLR ariyo nyirabayazana mu by'ukuri tukaba tudashobora kwemeranya n'ibyo u Rwanda ruvuga
leta y'u Rwanda yakomeje kugenda igaragaza ko FDLR ari umutwe ugambiriye guhirika ubutegetsi no guhungabanya umutekano w'abanyarwanda dore ko abenshi mu bagize uyu mutwe ari abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994 ariko FDLR yo ivuga ko hari ikindi rwanira kitari guhungabanya umutekano w'abanyarwanda Niko Kiringo masobanura
FDLR zagiyeho mu rwego rwo kurengera impunzi z'abanyarwanda zakomeje guhigwa bucumu kuva amakambi yasenyuka muri 1994 kugeza magingo aya indi nshingano ya kabiri y'ingenzi no gukora ku buryo muri kiriya gihugu cyacu cy'u Rwanda haba impinduka ku miyoborere abanyarwanda bakisanzura abanyarwanda bagakora ku buryo bihitiramo abayobozi abanyarwanda mbese bakabaho rwose mu buryo bureshya nta vangura
mu nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bwa Afurika hari bamwe mu bakuru b'ibihugu basabye ko habaho ibiganiro ku mpande zombi zihanganye bityo amahoro akagaruka mu karere k'ibiyaga bigari by'umugabane muri bo harimo Perezida Azali Assoumani wa Comore wari uyoboye umuryango w'ubumwe bwa Afurika uyu yasabye ko habaho ibiganiro hagati ya leta zombi bagashakira umutekano urambye ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo Perezida wa Kongo we yakomeje gutsimbarara ku cyemezo cye cyo kutegerana ibiganiro ibyo aribyo byose n'abateza intambara mu gihugu cye ubuyobozi bwa FDLR bwo busaba ko Perezida Paul Kagame yakwemera kuganira nabo kuri bo ibyo bizaba igisubizo kirambye ku kibazo cy'umutekano muke ugaragara mu karere k'ibiyaga bigari
n'urwo rubuga niremere ko natwe tugomba kuvugana nawe nk'uko na opposition zirwandeze ibyifuza asigaye twicare ku meza amwe
ku rundi ruhande abarwanyi ba M23 bakomeje kumvikanisha ko mu gihe leta ya Kongo itaremera kuganira nabo batazashyira intwaro hasi Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma listen to the radio
oh, listen to the radio
radijwi rya Amerika itsinda rishinzwe gucyura impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania ryafashe icyemezo ku inkambi ya Nduta izafunga Burundi mu kwezi kwa cumi uyu mwaka, bityo impunzi zigera ku 12,000 zirimo zigatahuka. Umunyamakuru Pierre Claver niyo nkuru.
Biri muri raporo y'ibanga izwi rya Amerika rifise kandi yemezwa n'abakozi bishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryita impunzi muri Tanzania, ko ariyo bariko barakorera ko kuva uyu mwaka utanguye. N'impunzi zarabibwiwe ubuzivuga ko zitekewe n'ubwoba kubera makambi yabo agiye kugagwa. Uyu mugabo afise umuryango w'abana babiri n'umwe mu mpunzi z'abarundi ziri Nduta, ikambi ya mbere nini y'abarundi iri muri Tanzania.
Tugomba kwirukanwa ku mugaragaro Tanzania ibintu biteye ubwoba. Inkurikizi ya mbere ni uko hari abantu bazoba ngaha bagataha i Burundi bagashika bishwa, dukoma induru n'ahantu tubayeho kubera tugowe, yaba mu gihugu birari bikunda twogiye hasi muri paradizo.
Mugenzi we bahungiye rimwe mu mwaka w'2015 ubafise imyaka irenga 40, abona ko igihugu cabahaye indaro kiriko kirahonyanga uburenganzira bw'impunzi. Avuga ko n'imbere yuko ikambi yugagwa bazoba basanka babohewe amaboko imugongo.
Amakinga yacu aho afatiye nuko tubona ko ibihano bishobora kongerezwa nuko kwezi kutarashika, no kugara ibirasi by'amashuri bimwe bimwe, amavuriro n'amasengero.
Iyo ngingo ibateye amakenga niheruka gufatwa no mugwi nyabutatu uhurikiwemwo n'abaserukira leta y'u Burundi, Tanzania n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR. Vyemejwe ko ikambi ya Nduta irimwo impunzi z'abarundi zirenga 64,000 hamwe n'igice c'ikambi ya Nyarugusu kirimwo abarundi barenga 50,000 zizo bazugawe mu kwezi kw'icumi uyu mwaka. Umwe mu bakozi ba HCR muri Tanzania yaduhaye iyo raporo yatubwiye ko ari ingingo ntabanduka. Prezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na wenyene yarabishimangiye mu mpera z'ukwezi guheze amaze kubwirwa no mukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare ku impunzi z'abarundi n'iz'abanyekongo ziri mu bahungabanya umutekano w'igihugu bakaja no mu migwi igwanya ibihugu bakomokamo. Prezida Samia Suluhu uko niko yishuye mukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare mu mubonano yaraje kumuhera i Dar es Salaam ku mugwa mukuru wa Tanzania.
Mimi kama mkuu wa nchi nimechukua lile angalizo ulilotupa.
Atejewe nk'umukuru w'igihugu ntidushobora kwemera kubihanganira ko baja muri ibyo bikorwa bigayitse bavuye muri Tanzania canke ko baduhungabaniriza umutekano. Nivyo bizo dusaba uburyo bwinshi, ariko nka leta tuzoraba ibishoboka byose batahukanwe.
Tutaona nini cha kufanya.
Aya majambo y'umukuru w'igihugu yibutsa iyi mpunzi y'u Burundi amabi yaboneye mu ikambi ya Mutabira igihe yugagwa mu mwaka w'2012. Uwo mugabo w'imyaka hafi 50 afise abana 8 kuba ari mu ikambi ya Nyarugusu, ni ku nshuro ya gatatu ahunga kuva mu mwaka w'1972.
Barashobora kuturasa, barashobora kutwirukana ku nguvu nk'uko iki gihugu kimaze kubikora. Katari gake muribuka abanyarwanda ingene birukanye ku nguvu hariya za Kagera. Twagomba gusaba by'ukuri kutabagwa hakiri kare, amaraso atarasiseka.
Urunani rw'abaharanira agateka kazi na muntu mu makambi y'impunzi ziri mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko CEDEAFRIC ruratera kamo leta ya Tanzania kayisaba kudahonyanga uburenganzira bw'impunzi n'amasezerano mpuzamakungu azikingira. Leopold Sharangabo atwara ugo runani kuri mikoro y'ijwi rya Amerika yaburiye HCR.
Uyu munsi muri Tanzania harahungiyeyo abahoze ari abasirikare, harahungiyeyo abagiye mu myiyerekano, kandi abo bose leta y'u Burundi irabarondera, abo bose leta y'u Burundi inagurutoke kugira ngo ibaronke. Mu masezerano y'i Geneve mu gihumbi kimwe n'icumi na 51 aravuga neza ko ata gihugu na kimwe kirekuriwe gusubiza impunzi mu gihugu yaje ivamwo mu gihe umutekano wayo ushobora guhungabana. Turavye rero mu Burundi uyu munsi umutekano wazo ushobora guhungabana.
Mu mwaka uheze Komisiyo y'Ubumwe bwa Afrika ikijejwe uburenganzira bwa kiremwamuntu yarandikiye igihugu cya Tanzania ikibwira ko agateka k'impunzi z'Abarundi kariko karahungabanywa mu makambi atandukanye, harimwo kuzitahukana ku nguvu, izifungirwa ubusa n'izinyorozwa zikaburirwa irengero. Ubushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu mu Burundi bwobwo bumenyesha ko bwiteguriye kwakira impunzi zose zitahuka. Ni mu gihe HCR yerekana ko Abarundi hafi 260,000 bakiri mu buhungiro mu bihugu bya Tanzania, Uganda, Ubuganda, Congo na Kenya. Pierre Clavin inkuru kubwijwe rya Amerika.
tugaruke hano muri leta zunzu bumwe za Amerika hamatora y'amajonjora ageze hakaba yerekana ko President Joe Biden na Donald Trump ari bo bashobora kuzahangana nanone nko mu mwaka w'2020 mu matora ya nyuma y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 11 gutaha ariko abaturage benshi bafite impungenge ku busaza bwabo. Thomas Kamilindi.
Perezida Biden aramutse yongeye gutorwa yaba afite imyaka 82 agitangira manda ye ya kabiri ku itariki ya 20 y'ukwa mbere 2025. Niwe mukuru w'igihugu wa mbere na mbere wabukuze cyane mu mateka yacyo yose. Naho Trump nawe aramutse atowe yaba afite imyaka 78 agitangira manda ye kuri iriya tariki, yaba abaye perezida wa kabiri ushaje mu mateka. Abaturage bafite imyaka yo gutora 59% bavuga ko aba bagabo bombi bakuze cyane ku buryo batashobora kuyobora igihugu neza, gusa nta tegeko na rimwe ribakumira. Uhereye ku itegeko nshinga ubwaryo rivuga gusa ko umuntu wemerewe kuba umukuru w'igihugu agomba kuba afite byibura imyaka 35 y'ubukure. Kuki rero Abanyamerika bafite impungenge z'ubusaza bwa Biden na Trump? Abahanga mu by'amateka na politiki bavuga ko impamvu ari uko bamenyereye abaperezida bakiri bato. Koko rero abaperezida 34 kuri 46 b'Amerika bari munsi y'imyaka 60 y'amavuko ku itariki bimikiweho mu mwanya w'umukuru w'igihugu. Robert Collins, mwarimu w'ibya politiki muri kaminuza Dillard y'i New Orleans muri leta ya Louisiana mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu, ati none ubu kuri Biden na Trump Abanyamerika ngo byaje bite? Hari ikitagenda neza muri demokarasi yacu? Ariko si impamya ko ari Umunyamerika waba warageze gutya ngo reka duhitemo abashaje gutya. Ndakeka ahubwo ko byatewe n'uko abayoboke b'ishyaka ry'abarepublikani benshi bumva cyane kandi bibona muri Trump. Naho Biden ni we kuva mu 2020 ni kandida abademokrate bumvikanyeho nko gukemura impaka mu ishyaka ryabo. Ku baturage badafite impungenge, imyaka ntikwiye kuba ikibazo mu kazi akariko kose, by'umwihariko muri politiki, igihe cyose ubusaza butabuza umuntu kuzuza inshingano ze. Uretse ibyo kandi, kandida president ntiyamamaza wenyine. Professor Andra Gilepsy ni mwarimu wa siyanse za politiki muri Emory University iri mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Both of the presumed party nominees are going to be men who are over the age of 75.
Abashobora kuba abakandida b'amashyaka yombi barengeje imyaka 75 y'amavuko. Ndatekereza rero ko abaturage bazita cyane ku bashobora kuzaba abakandida ku mwanya wa vice perezida, ku buryo bamwe mu baturage bazatora bazarebera hafi uwazabasha kuyobora igihugu neza mu gihe perezida azaba aramutse apfuye cyangwa se aramutse arwaye cyane. Si ubwa mbere ikibazo cy'ubusaza kije mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 1984 perezida Ronald Reagan wo mu ishyaka ry'abarepublikani yashakaga manda ya kabiri, yari afite imyaka 73. Niwe kandida wa mbere wari ukuze cyane mu mateka ya Amerika. Yari ahanganye na Walter Mondale wo mu ishyaka ry'abademokrata, uyu we yari afite imyaka 56. Bamwe mu Banyamerika bari bafite ikibazo ku busaza bwa Reagan. Abanyamakuru babimubajijeho muri kimwe mu biganiro mpaka abakandida bombi barimo. Reagan yabigize urwenya. Nta kibazo cy'imyaka mfite muri iki gihe cyo kwiyamamaza, kandi sinzigera nzi izo duhanganye ubuto bwe no kuba adafite ubunararibonye mu nyungu za politiki. Profesor Laura Mosqueda wigisha iby'ubuvuzi muri kaminuza ya Leta ya South Carolina mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu ntiyumva Abanyamerika. Ati bihugu bimwe biha agaciro ubukure bw'umuntu kubera ko aba afite ubushishozi n'ubunararibonye mu buzima. Biteye isoni kubona hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwe atari ko babibona. Ubusaza butuma tudakoresha icyo kigega cy'agatangaza, kuko abakuze ubusanzwe bashobora kutwereka inzira n'umurongo cyane cyane muri ibi bihe bikomeye.
Dari Juli Amerika tu garuke kumugabane wa Afrika muri Kenya mu nkambi y'impunzi ya Kakuma hakomeje kuvugwa ubushyamirane hagati y'impunzi zikomoka mu karere k'ibiyaga bigari n'izahunze ziturutse muri Sudani y'Epfo. Ubushyamirane uyu munsi bwaviriyemo impunzi y'umunyekongo gutakaza ubuzima. Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na John Habimana, umunyarwanda wahungiye muri iyo nkambi, amubaza uko byifashe.
Intambara dusanzwe twirwana kuko nkatwe tumazemo umwaka n'amezi, ntituya dutuzwa, baduhaye ibyangombwa byose byerekana ko turi impunzi, ariko gutuzwa byaranze. Iki gihugu nta kiri nk'ikitubahiriza uburenganzira bw'impunzi na gakeya. Aba basudani cyane cyane babita abanwere, abo babadinka ntabwo bagira intambara cyane, ariko abitwa abanwere bobo ntabwo bakeneyemo hano umuntu w'umugarara.
Impamvu bavuga batabakeneye ni izihe?
Impamvu batanga ikomeye, urabona aha hantu yiturikana hari agace kanini cyane karimo n'ikakuma turimo, bo bavuga ko hahoze ari iwabo, bo baranahahungiye baratuzwa bitandukanye n'abagararake, bo bubakirwa amazu y'amabuye bakabubakira, mbese babubakira ibintu byose bigezweho. Bakabo rero bakabona ko twebwe kuba tuwahungiye dushobora kuzabarusha ubwinshi tukagira imbaraga, kandi nda ngo bo bafite ikigenderwa cyabo bishakira, niyo mpamvu badakeneyemo umugarara kamuri zino nkambi.
Hanyuma se umuntu yakwibaza ni gute umuntu atandukira cyangwa se agafata icyemezo cyo gutera undi ntacyo bapfuye?
Aba bantu icyambere ugomba kumanza ukamenya ni inyeshyamba, bo ururimi bazi ni rumwe gusa rw'iwabo. Ikindi bobo uko bameze nta kintu kimwe bagombye kuba bapfa natwe, ariko umwe avuga ko twabasanze wabo intambara zizamukira ku tuntu dutoya, kuko bo basanzwe badufiteho umujinya bagahita bica bagakuraho. Urabona bo bafite imbunda hano ni mu ishyamba, ni mu ishyamba ntabwo bagwaye so neza ko ni mu ishyamba, ni abantu batere n'ibikiremwa muntu bagiye kugerageza ahantu hadashoboka bareko cyazahashobora, ni ishyamba riri cyane izuba n'iki, ntabwo ari ahantu ho kubera n'ikiremwa muntu. Rero bobo n'ikintu kigendanye n'amazi ya hano, amazi ahaba amazi azanwa n'imodoka ikamena mu matanka abantu bakavoma. Ubwo rero iyo musudani nawe natonda ntakajya ashyira ku murongo nk'abandi, rimwe na rimwe rero ugasanga twebwe ntitubonye amazi, tutabona amazi rimwe na rimwe, bo bagashaka nayo twavumye twashyize mu nzu kubera ko agasuzugo no kwiyumvishamo ko bagomba kudusura uko bashaka, kuko bigona nk'abari iwabo nawe wavumye mu nzu bakaba baza bakayakuramo. Aho rero niho hagenda hava intambara za hato na hato, wafata nk'umwana bamubuza kukononera gutya iwabo bagahita bavayo, ukabona isirazingaho urashobusheni abantu benshi cyane bagapfa.
Hari abamaze gupfa kuva ubwo bushyamirane hagati yanyu nabo butangiye?
Bushyamirane kuva butangiye hari abantu batewe ibyuma benshi cyane bagaragaye, hari n'abatagaragaye, n'ubu ngubu hari undi bamaze gutera icyuma none aha ngaha w'umudamu w'umukongomani, abagaragaye bamaze gupfa, umugabo umwe w'umukongomani we bamaze gutangaza ko amaze gupfa, atiriwe bita Clean Seven ku bitaro bihari bita Maria Mungu, uwo wamaze gupfa. Abandi bose bakomeretse hano dufite ibikomere byinshi cyane, icyo bagerageza gukora cyo koze mumaze gukomereka mbirasira zigatwara kwa muganga, mukagenda bagapfuka bakaba bwira musubire muri hospital na yindi nkurikize. Ku buryo mu minsi ishize badukoresheje inama abakozi ba UN tuza kuba kubereka umuntu twiboneye afite imbunda directed dore nguyu nawe yiciye muri iyo nama, baratureba baraseka, nta n'uwamukozeho, uwo niwe waje kuzana akavuyo nimugoroba washaka gukubita umuntu ngo wamuvugiye mu nama, ashatse kumukubita abantu bavuga turamukubita iki none iyo mbunda yawe, niba hari umuntu utarayibonye intambara yavuye aho ngaho cyo koza numvishe ngo nawe yakubiswemo, ubwo akubiswemo abene bahita bahurura bahita bazinga y'inkambi bahita batemagura abantu batanabaje kuri ibintu byatangiye.
Numvise ko mwari mwahunze muhungira ku cyicaro cya polisi, polisi cyangwa se inzego za leta zo zivuga iki kuri ibyo bibazo murimo aho ngaho mu nkambi ya Kakuma?
Ngewe nko ku ruhande rwanjye nubwo navugira abandi ariko ndabona polisi yaha ngaha Kenya nta kibazo yari ifite gikomeye, ikibazo kiri muri UN, imikorere ya UN ya hano Kenya n'ubuyobozi bwa Kenya niho hari ikibazo, kuko polisi iyo mubagezeho bahungiyeho barabakaribisha ati muze mu minota mike ya UN kabira hageze ati ntitubashaka hano basubire muri hose option.
Kuri mwebwe murabona amaherezo ari ayahe?
Amaherezo sinzi, nk'amwe wenda mushobora kuba mufite ikintu mwadufasha mukadutabariza, isi ikabyumva ikabyumva, kuko abenshi tumaze kubona ko iki gihugu twahungiyemo ntabwo cyari cyo guhungirwamo, cyane cyane nkanjye nk'umunyarwanda akarengane mfite aha ngaha gasumba ko nari mfite mu Rwanda, nsanga mbaye ndi mu Rwanda ubu naba mfite amahoro gusumba ayo mfite aha ntarahunze.
Urakoze cyane, turagushimiye kubwa kanyu ha Ijwi ry'Amerika.
Sawa sawa, namwe murakoze kandi Imana ibahe umugisha.
John Habimana, umunyarwanda ahungiye mu nkambi ya Kakuma, kuri mikro ya mugenzi wacu Edi Rwema. Nshuti mwari muduteze amatwi, ndabashimira ko mwahisemo Radio Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye twafatanyije kuyabagezaho, Joe ku buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha ku bugenzuzi bwa gahunda. Aya makuru yarahagarariwe na Edi Rwema, naho jye mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. Twese turagira tuti amahoro n'amahirwe kuri mwese.